Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse incuti bakunze muzindukanye natwe miganiriro vyo kuri no wa mbere kuri micro mu kumena je Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana
mwaramutse Diane turahera kuyabandanya vugwa kubwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umuyahuzi hafi kibuga c'indege c'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze Abanyafghanistan hafi jana 70 nabo nyene bariciwe muri ico gitero abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31 aho batanu muri bo bari bafise imyaka 20 imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta Delaware ejo ku munsi w'Imana aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicigwa mu rugamba bari mu mahanga ico gitero cabaye mu ndwi iheze igihe ibihumbi by'abantu bari bakoraniye hanze y'ikibuga c'indege bariko barahunga Afghanistan inyuma y'aho abatalibani bafatiye igihugu tukivuga kuri Afghanistan ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu ijana ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistan bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu umutekano naho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana umugwi w'ibihugu ijana byateye umukono kuri urwo rwandiko urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza Ubufaransa n'Ubudagi ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro Abanyafghanistan babafashije mu gihe bari muri ico gihugu Ubushinwa ariko n'u Burusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko
Washington ijwi rya Amerika
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika Perezida Mushasha aheruka gutogwa muri Zambia Hakainde Hichilema ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare yongera subiriza abakomiseri bose bigi polisi mu gihugu n'inyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye imihari haranira gatera ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe aho igipolisi cishe abashika batanu kuva mu 2016 Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushigikira ibimenyeshamakuru vyigenga hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 bari mwabana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri leta z'umwe za Amerika umugwi warugizwe nabo muri Haiti 300 abo muri Cuba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara cha Tapachula hafi y'urubibe Mexique ihana na Guatemala leta ya Mexique yavuze mu ndwi iheze kwizobandanya ishira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishikiwe n'ivyago by'ibihuhusi n'imvura abasirikare barenga 14,000 ba Amerika nibo barungitswe mu bumanuko bwa Amerika gufasha ibindi bigo bikorera muri ico gisata kugira bahashe uwo muzo wabi
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri cano makuru hingingo nkuru nkuru ziyagize umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC ubiye gushiraho urupapuro rw'inzira gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera la virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango atankumanze
tugasaba yuko urucancu no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iribe itegeko libuza yuko iterambere yo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagendiranira canke bashora ibintu hanze
uyu ni Olivier Suguru hatwarayishira hamwe ry'amahinguriro mu Burundi iyo nkuru co kimwe ni y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza ikigo kijeje gutanga umuyaga nkuba muri ico gihugu Reg mu mfunyapfunyo kubononera ibiterwa turazigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko igiye gushiraho urupapuro rw'inzira passport mu Gifaransa gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize umuryango abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nkuko vyatangarijwe ibujumbura mu ndweze n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Burundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubanga mira agateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
kubwo umujyango wa kare ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho muri karengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo mujyango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza ca corona kugira ngo akingire abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro salon industriel ibujumbura icagira c'umunyamanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo muri karengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
atibero vy'abandura ntibisibe kwiyongera ariko gucandaga abantu nibiriko bigenda neza na gato mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe twarejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicadagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza kandi mugwi wategura uye yimure karengane warakuranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi.
We have been working with all East African Community partner states including Burundi.
Nawe biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yugurice siryo hayanishwa abona ko iyo mure karengane ya COVID-19 izo have ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingengo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cumugera wa corona ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ku byerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwarishije amajya amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamwo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cumugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twavyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko libuza yuko iterambere yo muri akarere kafika buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite ubucanco atojayo.
Uburundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi incanco za corona. Umushikiranganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kurwanya ico kiza yarakuriye inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itaze kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervain Ndirakobuca yari kuri mikro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga na rumwe asaba leta, nta na rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi ba vaccine. Ntabwo twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azoshakenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira.
Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Terega no kwisi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutembera kwisi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi. Ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri mu Burundi. Leta ivuga ko ariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha baburamatari n'abamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Idonido numenyesha makuru wacu Elo Jubirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu umuteka n'iterambere rusange niwe yashikirije kino cifuzo. Gervain Ndirakobuca ucasigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomine bufise muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atani isoko ya kirazira afise. Uko niko Ndirakobuca twari bushikanganje bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganje tugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe tulicakeneye intara 10 dukeneye amakomini 100 turiko turabikorera ko kugira vy'ukuri turabe amakomini igihugu cyacu coba gikeneye intara igihugu cyacu coba gikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde. Kose nibaza kuri iterambere rusange turiko turarondera rizokunda dufise intara zirenga 10 dufise amakomini 100.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko bitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifise kilometero kwadarato iri munsi y'2028. Abanyagihugu bariko bararenga 12,000,000, ni ukuvuga 550,000 ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagiraho baba bakagiraho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero hagwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma ico no kwita itunganya planification igenda neza, hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushinganyi ndira ko buca yifuza ko nabarongoye intana n'abakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu by'ukuri
nimbari bura matara bura matari afisa hatu atwara haboneka nimbari mustaneri abari mustaneri atwara haboneka kandi amakoli na matakisi ayatoza kuko turabona para makomine amwamwe usanga bigo yatagira n'isoko
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa kokize
ntumbero siza tuzogaruka hahandi hari imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyuko turabona ko atacho byunguye igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hijya ejo nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko baravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira kwiyumvira umuntu yitoza azi neza ico agira shikiko akagishira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo
mukuru ndiye ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindi yongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuraruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi n'intara y'uhagati nitaruvironza nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cane cane kwa mingo ibintu by'ingorane z'intara byaragirira tera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twariko turavuga ingene leta iyinvestisamo ntibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashe baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza biri ngo byankeneko ntitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahari
igihugu cy'u Burundi ugeze ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG kubononera ibitegwa ntikibishure umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bakenye ikawa zanje bacana myende bacana ndimo n'anavuka noneho
Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema barambika hasi hari n'ibiti by'intuje bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 Byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo nguye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugezana n'ubu imyaka iba 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi ari n'igihe nange ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso
narindi ku karere inshurizi eshatu ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'arari muhanga nkagera hano ku munsi wa
Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye.
Nta karengane gakomeye rwose, yureba ubona ari akarengane. None se bagutemye indimu, imyembe, ikawa, isina wareberagaho, urumva ubuhombye.
Nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapfapfanye, byaratuyobeye. Abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu, twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye.
Twebwe turasaba ko natwe baturenganura bakaduha urwo rufaranga rwacu, natwe tukarwikenuzamo. Nweze ko abandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe. Kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe?
Ubuyobozi bw'ikigo cya Leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange, riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa inyanagaciro no kwishyurwa. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'ico gihugu hagati ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka Twirwaneho yatumye abanyagihugu muri groupement ya Bijombo bava mu vyabo, ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo c'inzara no kutagira amazu yo kubamo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Epfo, Vedaste Ngabo.
Gwigina Gwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'iyi gurupo bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo. Ni inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo gurupo iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira.
Twaje gutaka ngo muri leta ONG yose imenya kuko irenganura abantu, izi ngo irenganura kiremwa muntu. Itabare Bijombo irapfuye, itabare Bijombo imeze nabi, itabare Bijombo ifite inzara, itabare Bijombo irarengana. Akanda kariko kose uhereye kunda, uhereye ku mu ntambara, uhereye mu matungo yabo, ntacho bakigira. Yose yaranyazwe, yaragiye amatungo barayajanye, ibyo kurya ntabwo bafite. Ni jamaonishi tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo, adufashe ibyo kwambara, adufashe amazu yo kuraramo, kuko twasenyewe, dutwikiwe gatatu, twaratewe, twaranyazwe.
Shefu Gwigina Gwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamombo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya groupe ya Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara.
Nje wiwanje ku mugete impunzi zifite inzara, mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakicara mu nzu ngo duheze ibyo turya. Wewe usanzwe ku mugete nawe watwikiwe utananahinze, ugafata byabindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabanya mukabisangira. Byamara gushira bumaze kurya mwese murangije mugateka imitwe gutekereza mu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barya. Impunzi ziratesese mu Bijombo pe ibintu byo kuryama. Umuntu ni ukuryama mu ivu, abana baryama mu ivu.
Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo, abandi bari mu mashyamba y'Itombwe n'abandi bari mu musengero no mu mashuri ku Murambi. Bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye. Sebineza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahora babitakira.
Administrateur afite inzandiko, shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organisation yose akora muri territoire.
Ndabiluba Muhale ni president kambi wa Frere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 300 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva Gumino isengeye imihana yawe mu Kagogo ndetse no mu Ishenge mu mwaka w'2019 nta nkunga bari bahabwa leta cyangwa se y'amashyirahamwe. Si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi mpunzi zifite inzara, ahubwo n'izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Mikenge, Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara. Mu ngendo amwe mu mashyirahamwe arimo ishyirahamwe rya Unigita ibiribwa rya Pamu ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza imfashanyo aho ziri. Muri uku kwezi k'8 mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze ko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu Minembwe, Imikenke, Bijombo bahuye n'intambara. Biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri groupe ya Bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga, ariko imibare itangwa na societe civile muri gupuma bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tarati vyepfo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru y'imikino na sport ubu naho mu Burundi inkino zo gusozera ihiganwa rya basketball ejo kwa Mungu niho ryasozerwa ritahukanywe na New Star yatsinze urunani ku munota wa 73 kuri 62 mu nkino za Afro Basket nazo ziriko zibera I Kigali u Rwanda ruramutse rutsinze Guine uno musi kuwa mbere ruza guca rwinjira mu gice ca kane gishira icanyuma izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cape Vert ku manota 82 kuri 78, u Rwanda naho rwari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola, igihugu cy'u Rwanda nticashobwe kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishiri cya nyuma. Kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe, rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guine kuri uno wa mbere isaha 12. Ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere y'uko izo nkino za Afro Basket zitangura, Guine yari yatsinze u Rwanda. Muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena, icyerekana ko u Rwanda guhagabira nuko uwo mugwi wa Guine werekanye urukino rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku manota 86 kuri 78, umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika. U Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahigwe yo gushika mu gice cya kane gishiri cya nyuma, ariko byose bizova uko abakinnyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunyasenegal Cheikh Sa bazitwara imbere ya Guine. Iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma ni Misiri izokina na Angola kuri uno wa mbere, Nigeria izotana mu mitwe na Uganda, na Kenya izokina na Sudani yo mu manuko. Izo nkino zikazoba kuri uno wa kabiri. Imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko ari ane, ariyo Senegal, Cape Vert, Côte d'Ivoire na Tunisia, yoyo yaciye ironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishiri cya nyuma. Izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda. Mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura. Mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje. Muri urwo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku manota 73 kuri 62 y'urunani. Iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa New Star, aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakinnyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya.
Yere bazaye ko tabire bitwaye rushije atariko tugeze twagerageje gukenyura randi twamuha gusukira kure no gutinda yidegenze ampizwe gato barutana ama robot defensive tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane bakira ama robot defensive cyane ukindi dukutwaba bujije amatire yabo yatuba ko ejo yari abakundi n'umbo twaragerageje gitura ya kasi.
Mu muguru nani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye. Umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko urwo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije.
Twavuze amahirwe yo gutsindana ko amashuti yatwamiye amaransefa, amashuti yatwamiye kandi nta bintu bikintu twatumye ejo barutumye urungu nyinshi. Nibaza ko byose biri mu bintu byatumye jigenda gukira. Bashasha nibyo ntibaramenyereje. Na antrenasi nyinshi tumaze gukora antrenema bimwe ndwi zibiri, ariko ndumva yuko atacyo kazi twagiye twarakina na match bari kumwe. Ariko jye navuga ko abayemo n'akantu kafatiye ka match.
Kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi, umunyereza wa New Star arafise icyo asaba abarongozi bishyira hamwe rya basketball mu Burundi.
Bo cyo no saba federation ya iwacu icambere no saba yuko yorondera ifashanyo ikasamura ibibuga. Ego urabona ko ikibuga n'ukuri nge cyakiriye aba bantu ni ibintu urumva bitagezere igisho kabisa kuri harugira ba basketball rwose. Ikindi no saba nuko bagihisha deformation abarbitre kuko ari gyumenga birabarengeye n'abantu ndabizi bashobora kwihenda, ariko n'ukuri bagire deformation birafasha.
Tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye icyo gikombe cyo gusoza ihiganwa ry'i Bujumbura ari nawe watahukanye igikombe cy'u Burundi bwose. Uwo mugwi rero ukaba ari uzoserukira u Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, akaba ni naho ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoroma ari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yavyegeranije. Mugire umunsi mwiza, mubaye no mu vyanyu.
Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.